Kadua Kanya, Pastor Alain Ashikehano.
Good morning, Shofar family.
Naramuse mujyango wa Shofar.
I'm so excited to be here. And I have seen the glimpse of what the heaven will look like.
Biragaragaza neza ko mu ijuru bizoba bimeze neza cyane.
In heaven we won't have backgrounds.
Mwijuru ntuzoba dufise kahise.
We won't have perspectives.
Nta bintu twibaza tuzoba dufise.
And we won't have Caucasians. We want to have Caucasians, Western.
And we want to
have Africa.
We want
to have Hutu.
We want
to have Tutsi. We have one people that has been purchased by the precious blood of Jesus. So you can imagine the world where there's no worldviews.
I believe
it will be amazing. So I'm so excited to share with you this morning the word. For 7 years, I've been sitting with this gentleman. Every Thursday, for 2 hours, and almost every Sunday. So, I thank you, sir. And the Shengero Shofar is so proud of you.
Kandi Shengero Shofar turakunezerewe cyane.
We thank you for the impact you've made to us.
Turagushimira ku kuntu watu wazanye impinduka mu buzima bwacu.
And all of your team.
Kandi na team yawe yabigizemo uruhara.
So today, this morning, I'm so excited to share from God's word.
Uyu munsi wo muri kino gitondo nezerewe gusangira namwe ijambo ry'Imana.
And we share from the book of Isaiah.
Kandi dusangirira hamwe ijambo riri mu gitabo cha Yesaya.
Chapter 6.
Igice cha gatandatu.
From verse 1 to verse 7.
Kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi.
As David King says, your Old Testament sermon must be saved.
Nkuko Dawidi yabivuze ngo
David King is an author.
Nkuko Dawidi umwami yabivuze.
So we will look at what is happening in this text. And we see how the text brings us to Christ. And I'm
going to
read from ESV. Please follow with me as you open your Bibles. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim.
Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe.
Each had 6 wings.
Umuserafi wese yarafise amababa atandatu.
With 2 he covered his face.
Abiri yatwikiriza mu maso.
And 2 he covered his feet.
Ayanda abiri yatwikiriza ibirenge.
And with 2 he flew.
Ya ayanda abiri yarayagurukisha.
And 1 called to another and said,
babarirana basemerera,
holy, holy, holy is the Lord of hosts.
But uwera, uwera, uwera ni uhoraho nyiringabo.
The whole earth is full of his glory.
Isi yose yuzuye icyubahiro
cyiwe. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called.
Amatanguriro y'imijyango anyiganyizwa n'urusengero rwabo.
And the house was filled with smoke.
inzu yuzura umwotsi
and I said woe is me
maze ndavuga nti mbonye ibara
for I'm lost
ndapfuye
the other version says I'm ruined
ngo ndapfuye
for I'm a man of unclean lips
kuko ndumunyaminwa yanduye
and I dwell in the midst of a people of unclean lips
kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye
for my eyes have seen the king
kuko amaso yanje yabonye umwami
the lord of hosts
umwami nyeningabo
Then one of the seraphim flew to me.
Maze umwe mu baserafi araguruka.
Having in his hand a burning coal.
Azaho ndi afise ikara ryaka mu ntoke.
That he had taken from tongues from the altar.
Yokoje ikimano ku gicaniro.
And he touched my lips.
Ari nkoza ku munwa.
And said.
Arambarira.
Behold.
Atehe.
This has touched your lips. Your guilt is taken away. Your sin is atoned for. This is Isaiah's vision. That he had before he got ordained into prophetic ministry.
Iri ni yerekwa yagize imbere yuko asigwa amavuta yo kumuvugishwa.
And of course, before he had this vision, there was something going on here.
Kandi imbere yuka aronka rino yerekwa hari kintu cariko kiraba.
Look, it seems like there's a chaos happening here.
Reka turabe ibyo ariko biraba hano.
The king Uzziah dies.
Turabona umwami Uzziah apfuye.
Second Chronicles 26 gives a very good detail of what Uzziah was doing.
Mu gusubira mu byagezo cyo cyakabi mu bami ba kabiri harabivuga neza
He started ruling at 16
umwami Uzziah yatanguye kuyobora gifite imyaka 16
He started very godly
yatanguye ari umuntu ashirutse ubwoba
He started with prosperous country Judah
yatanguye ubwami bwa Yuda ari ubwami bukungahaye cyane
And the whole country is okay everything seems to be great
igihugu cyose byagaragara yuko kimeze neza abantu baryohewe
But unfortunately as he grows into success
ariko uko yagenda kura kandi aroranigwa
he became proud
yatanguye kumva yinezererewe
He became so arrogant
atangura kugira ubwibone muri we
And one day he decided
ariko kandi
to go to the temple in Jerusalem
ahitamwo kugenda mu ishengero mu ngoro Yerusalemu
to burn incense
atangura guturira ibiri mu ngoro
What kind of pride is this
mwumve ubu bwibone
And this is a task for priests
ikicari gikogwa cumuherezi wenyene
Now the priest called him they said
hanyuma umuherezi aramuhamagara aravuga ati
you are finished
ivyawe birarangiye
the lord is not happy about what you have done
imana ntabwinezererewe ivyo wakoze
and immediately he was struck with leprosy
hanyuma uwo mwanya nyene acatangura kugwara imibembe
can you imagine what pride can bring to our life
mwumve ubwibone ingene ivyago bushobora kuzana
from the kingdom
kuva ku bwami
to isolation
kukwigunga kumunyamibembe
because he was a leprous he couldn't really be with people
kubera yuko umunyamibembe icakurikira nuko yaca atabwa kure yabandi
and he died in isolation
kandi ubwiwe yapfiriye kure
and his son had to rule
hanyuma umwana wiwe acatangura kuyobora
In the midst of this chaos, the country is mourning.
Hanyuma hagati yabuno ya runo ruvangatirane haraje gitondo.
Isaiah doesn't understand what's going on.
Yesaya bigaragara tazi ibiriko biraba.
And the Bible is not clear. It doesn't tell us where he was, even though he got this vision.
Bibiliya ntitubwira neza imbere yuko agira zino nzozi iyo yari.
The whole country is unhappy. Everyone is crying.
Biragaragara yuko igihugu cyose naho cari mu marira abantu bariko barira bababaye.
Because the ruler has messed up.
Kubera yuko umwami yapfuye ibintu byatopanganye.
In that chaos.
Muri ako kajagari nyene.
Isaiah had a very good vision.
Yesaya agira inzozi iyerekwa giza.
Of who God is.
Yerekwa icimana iri.
Of the king.
Yerekwa ubwami.
Not just Isaiah just dies. Not Uzziah that really is leprosy.
Suko Yesaya Yeres kungo Yesaya Uzziah yari just umunyamibembe.
The king who is above everyone.
Ariko Yeres kwe umungami yari hejuru yabantu.
Whose train of his robe is filling the temple.
Yari yuzu yurushengero.
Can you imagine?
Mwumve nam.
Now he doesn't see, he doesn't not only see that.
Ariko kandi si ibyo byonye nabona.
He sees the seraphim.
Yerekwa abaserafi.
The heavenly beings.
Ibiremwa byo mwijuru.
Worshipping.
Bariko bahimbaza Imana.
Now this seraphim.
Abaserafi.
Each had six wings.
Umwe wese yarafise amababa munani.
The Bible says with two he covered his face.
Bibiliya iratubwira ngo hari hamababa abiri yarafutse mu maso habo.
This is echoing the reverence, the honoring of God.
Ibi vyerekana ingene
cyerekana icyubahiro baha Imana kuko ntibashobora kwiraba mu maso.
Is good at English.
So he covered his face. Now in our culture, when you cover your face, that means you respect that person that you can't even face them.
Iyo mu muco wacu iyo uri kurayaga n'umuntu ntumuhanga amaso mbere ugavuka mu maso biba byerekana yuko uyu muntu mwubaha cyane ku buryo urashaka kumuhanga amaso.
And with two he covered the feet.
Hanyuma bikagaragara yuko bari bafite n'amayandi mababa babiri afutse ibirenge byabo.
That's humility.
Ibyo byerekana uguca bugufi.
Feet is dirty. They are dirty.
Kuko byerekana ibirenge byabo bicafuye.
Now with other two.
Ariko kandi birerekana ayandi mababa babiri.
He flew.
Yo bagurukisha.
That means serving the Lord.
Ivyo vyerekana ugukorera Imana.
They are into service of God.
Bari mu gikorwa c'Imana.
Now Isaiah is thunderstruck.
Yesaya ariko aratangazwa cyane n'ibibaye.
He doesn't know what's going on here.
Ntazi biriko biraba.
He said, I am ruined.
Aravuga ngo ndahumiwe.
I am done.
Ndagowe.
I am finished.
Ndarangiye.
Because this is beyond my vision. I cannot really fathom to see this king.
Yesaya aravuga ngo jewe ndarangiye kubera yuko ibi bintu birenze ukwemera kwanje birenze ubuzima bwanje.
He turned his back and he said, I'm just gonna be in awe of who you are.
Hanyuma aravuga ngo reka mpindukire mvuge nti jewe sinkwiye kuguhaga.
And he gives the reason why he cannot.
Hanyuma aratanga n'impamvu adakwiye guhanga amaso.
He says, first of all, I'm a man of unclean lips.
Aravuga icambere ati impamvu nashobora guhanga amaso Imana nuko mfite iminwa yanduye.
And I dwell among people of unclean lips.
Ikindi nacho mbana n'abantu nabo nyene banduye.
What does this mean theologically?
Hanyuma ibi bisobanura iki mu buryo bwa Bibiliya?
He is saying, my heart condition.
Aravuga ngo umutima wanje, kondisiyo y'umutima wanje.
My sins are too many.
Wuzuye ivyaha, umutima wanje wuzuye ivyaha.
That if I even start talking about my sins, I'm not going to finish. My lips are so clean.
Ndinze,
are so unclean.
Ndinze ntangura kuvuga ivyaha byanje sinorangiza uko n'iminwa yanje nayo nyene iranduye.
Matthew says it well, out of the abundance of heart.
Hanyuma Matayo arabivuga neza ngo mu mutima w'umuntu.
Our mouth speak.
Ariko ibibogaboga mu mutima n'iby'iminwa yacu ivuga.
He is a psychologist. He can tell that if you are with somebody.
Umusychologist cyangwa abajejwe iby'imibano baravuga ngo iyo uri kumwe n'umuntu.
Don't just look at what they look like.
Nturabe gusa iyo uri kumwe n'umuntu nturabe gusa uko bagaragara.
Give them time to talk to you.
Ariko bahakajyo gusa muyage.
And then when they talk to you, you will realize who they are.
Iyo umaze kuyaga nabo niho ucumenya icyo bari byo kuri.
That's what Isaiah is saying here.
Nicho Isaiah ariko aravuga hano.
He's saying, I know I dwell among people who are also unclean.
Aravuga ngo nuko mbana n'abantu nabo nyene banduye.
Therefore, I need to confess to you, Lord.
Kubwivyo rero sinkuye kuguhangara amaso ahubwo nkuye kubikwaturira.
I need to confess for my sin.
Ahubwo nkuye kwatura ibyaha byanje.
I need to confess for the sin of the people I dwell among.
Ahubwo nkuye kuvuga ibyaha by'abantu tubana nabo.
As a prophet,
nk'umuvugishwa,
he had to have clean lips.
Yategerezwa kuba afise iminwa igororotse.
He had to speak from God.
Yategerezwa kuvuga ibivuye ku Mana.
So he's confessing.
Ariko tubona ariko arihana.
And confessing to the rest of the people.
Ariko aranihana kubw'abandi bose babana.
And doesn't end there.
Ariko kandi ntibirangiriraho.
I love Isaiah's response.
Ndakunda cyane inyishu ya Yesaya.
And this is a response that every Christian should give to God. A true believer. Brothers and sisters. The only way we can understand how sinful we are is to look at the holiness of God and fall face down as Isaiah does, and he says, who is me? This is beyond me. I don't deserve this. And doesn't end there. Something happens. One of the seraphim. The seraph, one seraph flew to him.
He said,
Isaiah, I understand. I know there is a big chasm between you and I. There is a big chasm between you and God. And I'm
going
to feel so merciful. Because you are a prophet of God. I'm
going
to take this burning coal. And I'm going to cleanse your lips. And not only it's going to be cleansed, you're
going
to be forgiven. Your sin is going to be atoned for. This is what Christ does. The angel, the seraph,
it's
representing Christ here. Christ on the cross. He doesn't just die. He forgives. Not only he forgives. He forgets. And he said, I'm going to start a new page with you. I'm
going to
atone for you. I'm
going
to take your sins, carry them on the cross, take them to Calvary, and I'm going to die for you. I'm
going
to die for your sin and the sin of the world. He doesn't just cleanse us with a burning coal. He cleanses us with, at the cost of his own blood. At the cost of his own body. At the cost of his all thing. He says, Lord, kill me.
Data nicha,
so I can have Allen.
Kugirango shobore kuba chungur.
So I can have Allen. Kugirango donge Allen. Kugirango donge Allen.
Allen. Yes.
So I can have Allen.
kugira ngo ndonke Alain,
so I can have Edmond,
shobore kuronka Edmond,
so I can have Dibia,
shobore kuronka Dibia,
I can have Jacques,
shobore kuronka Jacques,
I can have Nita,
Nita,
I can have the whole church together today,
shobore kuronka rino shengero ryose.
That's what Isaiah is echoing to.
Iri ikinico Yesaya ariko aravuga ko uyu munsi.
And here's a question.
Iki nico kibazo rero kiri hano.
Unlike the seraph.
Nkaba serafi.
Who just takes the burning coal.
Aba serafi bafata gusikara jyaka.
Touches the lips of Isaiah.
Bakaricisha ku minwa ya Yesaya.
You and I.
Wewe nanje.
In Christ.
Muri Kristo.
We are cleansed.
Twarejejwe.
Cleansed forever.
Twejejwe ibihe bidashira.
As we be celebrating a Passover.
Nkuko tuzoba turiko turahimbaza Pasika.
Rest in this.
Wumvire kuri kino.
Rest assured.
Wame urisire.
There's an atonement that was done for you and I.
Wame wizera neza yuko hari kiguzi cyatanzwe.
So we can fall down in worship.
Kugira ngo dushobore guhimbaza Imana.
Understanding.
Dutahura neza.
As Isaiah.
Nka Yesaya.
That we are woeful.
Yuko dukwiriye.
We don't deserve this grace. We don't deserve this atonement. When I hear people talk about salvation through works, they don't understand this. Sin caused a very big chasm between us and God.
Icaha gitandukanya umuntu n'Imana kigashiraho ikirere kinini cyane.
Therefore,
kubwivyo,
he is too holy,
Imana irera cyane,
that he cannot even look at you.
Irera cyane kuburyo wewe nayo mudashobora kurabana.
Only if he looks at you in the eyes of Jesus.
Kiretse gusa ikurabiye mu maso ya Yesu
Kristo. Through the lenses of the blood that was shed.
Biciye mu maraso yamenye ku musaraba.
And I want us, as we worship,
turiko turahimbaza Imana,
think about this.
Wiyumvire kiro kintu.
In this modern world we're living in,
muri ino si tubayemo uyu munsi,
there's Uzziah type of people.
Hari abandi bantu bameze nka Uzziah.
Success.
Success cyane ivyo bagezeho.
They are the peak of their life.
Ivyo bashitseko mu buzima,
and that's lead them to distraction.
Ivyo bituma baca bahungabana mu mitwe yabo.
Have you met people that tell you, you are very clever, you are intelligent, you've got PhD, masters, why do you waste your time reading a Bible? Why do you waste your time go to church?
Wo bumaze guhura n'abantu bakubwira ngo we warize cyane ufite ama doctor, ariko kubera iki uri kurakora ibintu by'ubugodi ivyo gusoma ama Bibiliya?
You are too clever to go to church and wait for Alan to tell you a sermon on how to live your own life.
Uraciye ubwenge ntiwari ukwiye kugenda ku rushengero ngo wumvirize Alan umubo.
And that leads to self-destruction.
If you twageze ko biratuyoborera mu kuzimira mu buzimire.
In so many cases we find ourselves led to our own destruction.
Rimwe na rimwe turasanga twese twaretse tukaja mu mahonero kubera ubwibone bwacu.
But we have, on the other hand,
ariko kandi mu rundi ruhande hari ico dufise.
A type of Isaiah.
Turafise abandi bantu bameze nka Yesaya.
Who says,
bavuga bati,
I don't deserve this.
Bavuga bati, sinari nkwiriye ibi.
I have seen the glory of you, Lord.
Mwami nabonye ubwiza bwawe.
I have seen how your kingdom is, the whole world is full of your glory. You are beyond Uzziah, you are beyond everyone.
urenze Yesa Uziya urenze uwariwe wese kuri nose.
I don't deserve this. I'm gonna fall face down.
Ngami sindabikwiriye nico gituma ngiye guca bugufi kubirenge byanje.
And give me grace.
Hanyuma ungirira ubuntu.
And the Lord shows him grace.
Hanyuma Imana ikacimugirira ubuntu.
By atoning for his sin.
Mukumuhongerera kimaze cy'ivyaha byiwe.
Are you an Isaiah type?
Bega woburi nka Yesaya.
Or you are Uzziah type in this age.
Wibereye nka Uzziah.
Do you rejoice in the atoning, cleansing power of Jesus?
Urizera uranezererewe ikimaze cyo kwezwa Kristo yatanze.
Do you feel so happy when you feel about the cleansing, the atoning power of Jesus on the cross that you fall face down and start crying as this seraphim, holy, holy, holy is the Lord God.
Mbega iyo wiyumviye ku kimazi Kristo yatanze kitweza ibyaha, wumva woca bugufi ukamera nka wa museraf uvuga ngo uwera 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 niwe mwami Imana.
And the whole earth
kandi ngo isi yose
is full of his glory.
Yuzuye icubahiro ciwe.
Let us worship. Let us stand
up. Zimana.
And let's worship him thinking of what he has done on the cross.
Reka tumuhimbaze twongera twiyumvira kucyo yakoze ku musaraba.
Give him praise, give him worship.
Reka umuhe ishimwe ryawe
muhimbaze. Because what he has done,
kubera yuko icyo yakoze,
is not a man's effort.
Ntabwo ari inkomezi z'umuntu.
It's his own effort.
Ni nguvu ziwe.
So he can bridge the gap.
Ni Kristo yabikoze kugira ngo akureho cya gihengeri cyari kiriho.
To meet us on earth.
Kugira ngo ave mu ijuru adusange hano mu isi.
To rescue us.
Aducungure.
To atone for us.
Atange ikimaze cy'ivyaha byacu.
To forgive and forget.
Atubabarire kandi anibagire ibyaha byacu.
So he can start a new page with us.
Kugira ngo atangurane igice gishasha natwe.
So it doesn't matter what kind of a sin you've done.
Ntacho bitwaye ku caha cyose woba wakoze.
Doesn't matter the lifestyle you're living in now.
Ntacho bitwaye ku buzima uri kurabaho muri kino gihe.
But if you fall face down and say, Lord,
ariko nimba woca bugufu kavuga ngo mwami,
forgive me,
mbabarira.
I'm a man of unclean lips.
Ndi umuntu w'iminwa yanduye.
I'm a man that walks with sinners.
Ndi umuntu abana n'abantu b'iminwa yanduye.
Please forgive me, Lord.
Mwami ndagusavye mbabarire.
And he shall do that.
Kandi Imana irakubabarira.